kumutu wa gata anu higine kirezo jagata tujitugutu mwakumbibiri na mnogiri na gata anu ndabara mkijie mwige mwese mwudu tezabiri mama zekujio mba mundanzi uyumusi kwa wateguri ya makuriru nani kwa maradio ekpe ya hivu ya wanyagi hugu mzamba agateka kawe nimbo nesha kure onesansi ni kubijani na gato tezo kunyuru zwa na yandi mavi atagirizi na vimazimi yaka itali mike wikore kwa havarundi wahungi makambi atanduka nyemu jihugu kibanyi cha Tanzania mjevjo sevi kwa biganisha kwa tahu kana kunguvu awara nilagate kakazi na mungunu awanyama tege kondete na wanye politike wose bahuliza kufami nilakule ayo mavi wadasabako awubarundi wukubahirizwa bako ngira waka kingi kwa ana makuru mnyashikirizwa na jewe Emmanuel Niyongeko fadika nijena
Jean Baptiste Bireha
mukanya tuja kumuri mwe mwe ukwayo
Dasubiriye kubaramutsa mu kiringo rero kitarenze amezi atatu gusa impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu kibanyi cha Tanzania batandatu muri zo baramaze kunyuruzwa n'igipolisi bafatikanije n'iperereza ry'igihugu cha Tanzania hamwe n'abarundi abo bose bakaba ari abo mu ikambi ya Nduta bakaba batwagwa n'imodoka zidafise ibiyo bitabona ivyo byose bikaba byakurikirwa n'ubundi bugizi bwa nabi butagira izina ndetse n'ubusuma budasanzwe mu mazu no mabutike y'impunzi ibi bigatuma impunzi ziba mu bwoba butagira izina izo mpunzi ngo zikabona ko ivyo byose atakindi bigamije atari ugushaka kuzitahukana ku nguvu n'inkuru ya mugenzi wacu Pacifique Nkeshimana
Nuko bimenyeshwa nawe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu makamba atandukanye mu gihugu cya Tanzania kwa mabi ariko barahabonera inka imbwa yaboneye ku mugezi ibyo byose biruko ugiye bamwe muri bagenzi babo bagera kuri batandatu bamaze kunyuruzwa mu kiringo kitarenze amezi atatu gusa abona bo bakaba ari Celeste Nestor Imanirakiza Emile Kwizera Ismail Ndengeye Diomede Nduwimana ndetse n'uwitwa Nduwimana Izahake abo bose bakaba banyuruzwe n'igipolisi cy'iperereza cya Tanzania gifatikanije n'iperereza ry'u Burundi imiryango yabo ikaba yararonde mu busho butandukanye aho mu gihugu cya Tanzania barabura amasoko yacu akaba tumenyesha ko abo bose bahavuye bajanwa gufungirwa mu gihugu cy'u Burundi mbere bikaba bigoye kwemeza ko boba bakiriho muri ico gihe nyene izo mpunzi zimenyesha ko caranzwe n'amabi atandukanye kuko hagiye haribonekeza ibitero bitandukanye mu mihana ya bamwe mu mpunzi bakagenda bibwe gutwo bahasanze kandi igipolisi cyaho mu makambi kirorera izo mpunzi zimenyesha ko ukwezi kwa gatano kwaranzwe n'amabatagira izina kuko impunzi nyinshi zarashwe bamwe barakomereka abandi benshi barapfungwa ndetse n'ubu bakaba bagifunzwe abandi basahugwa ko bari bafise ibyo byose bikaba byatumye impunzi ziba mu bwoba butagira izina ngo bikaba byagiye kunyugwa n'ibikorwa by'amashuri atandukanye yaba y'incuke amato mato ndetse n'ayisumbuye mu makambi ya Ndota na Nyarugusu banugarira ko amazi ndetse naho bahora batora ifungurwa mu ikambi ya Ndota ku isantere ya gatatu hakaba hugawe ibi byose bikaba takindi biva ko atari ugushaka gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu nkuko barongoye inzego zitandukanye aho mu gihugu cya Tanzania badasiba kubishikiriza mu majambo atandukanye muri make izo mpunzi zemeza ko zibayeho mu buzima butabereye kiremwa muntu kuko leta ya Tanzania itigeze yishimira ko baba muri ico gihugu cabo
arakoze Pacifique Nkeshimana abarundi basabye indaro mu makambi ya Nduta na Nyarugusu muri ico gihugu kibanyi cha Tanzania bamenyesha ko ingaruka ku ngingo ruhasha leta ya Tanzania imaze iminsi ibafatira mu ntumbero yo kubagondoza ngo bataye ku gahato ari umurengera ku buzima bwabo bamwe muri abo barundi b'impunzi baganiriye n'urunani rw'amaradiyo bashikiriza ko zimwe muri izo ngaruka harimo ko abana bahora biga biciwe kazoza n'impfu zishobora kwiyongera kubera ibitaro byugawe tubumvirize
bazimaze cyangwa hamwe kandi nyarugusu mu gihe cyoroshe aho hamaze kuva ku mashuri atari make kuva amashuri yo ku ruhande rw'abarundi yugawe n'ingaruka twovuga nyamukuru zimaze kubibonekeza nuko abana baca batangura kuyerera abana bakajya mu ngeso mbi twovuga ubuhumbu kuba ibyaramutswe kandi nk'abana babigene bashobora kubaka ingo zabo hataragera ni ukuvuga batarakwiza imyaka 18 ariko kandi abo bana nta kazoza keza bazaba bagifite ikindi ni uburenganzira bw'abana bwahonyanzwe kuko mu burenganzira umwana afite uburenganzira bwo kwiga nabwo burimwo nabwo bwarahonyanzwe muri kazoza kandi tuzisanga dufite generasiyo iri hejuru
nasanzwe ndi impunzi ya ngaha i Nduta aho ko ikibazo cy'amazi cyatubereye nabi cya ku munsi ikidumu kirirwa mu ibomba nko kuva isaha imwe gushika isaha 8 kitaruzura amazi ariko yaraza isigura yuko hazima rimwe rimwe mu nkambi yose nta zone n'imwe yorohewe ku mazi abegereye imigezi nka Ndorobo Nyarangwa ajya mu Myonga murushisimo ubushobozi kuko mudufasha isuku ntibishoboka kuko amazi niyo makuru ku bijyanye n'isuku hariho mpapuro ari hagati bitabashobokera kuwushikira iyo myonga byoroshe mu gihe cy'uko amapesikeri bana yahagaritse pesikeri narimo rigenda arizo zadufashije gusukuma amazi mu basanzwe baba bari hagati mu nkambi
kero kujyanye n'ubuvuzi bw'aho mu nkambi nta buvuzi twavuga tudufite aho ibitugiriza bivuza ari umurengera abo nabo ntibashyizwe nk'uko bikwiye ikibazo cyo kwivuza kirabaye kubera bahiga kuko ubu ku bitaro bakira umuntu arembye cyane nawe nyine batwaye ku ndembo kuvuga nk'ujya muntu akenda barangaza yitambukiye ntibamwakira kandi nawe atwaye ku ndembo nta miti ikwiye aronka ibihe bigatuma benshi
I was in the city of Tanzania. Turi mu maboko ya leta ya Tanzania iyo dufise ko uburenganzira kudukiza cyangwa kutwica
naho rero impunzi z'abarundi ziri muri ubwo buzima butoroshe muri icyo gihugu cya Tanzania yaba urongoye igihugu cya Tanzania yaba abaserukira ishyirahamwe rijejwe impunzi HCR bose barahuriza hamwe ko hari imvo nyinshi zituma impunzi z'abarundi zitari bwagere gutahuka mu Burundi na DG irakoze aragaruka kuri bimwe bimwe byashikirijwe nabo bategetsi kuri ico kibazo cyo guhungura impunzi z'abarundi
tuna wakimbizi kama 347,600 kutoka Burundi
dufisi munzi z'abarundi zingana ibihumbi 347,647 na 600 arenga iyo bashitsi Burundi
uyu numukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan hari kuwa 2026 umwaka w'2021 aha yamenyesheje ko leta ya Tanzania ifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR bamaze gutahukana bamwe mu Barundi bahungiye muri Tanzania ariko iyo bageze mu Burundi abatari bake basubira guhungira ubugira kabiri mu gihugu cya Tanzania kuko batakigwa neza kandi n'umutekano wabo ububangamiwe kubw'ibyo umukuru w'igihugu cya Tanzania akaba yagiriye ko yemeza ko atazokwigera asubiza inyuma uwumuhungiye ko kubw'amasezerano mpuzamakungu yo kwakira no gukingira impunzi igihugu cya Tanzania cyateye ko umukono
iyo bashitse i Burundi nta matongo bafise nta nzu bafise muri rusangi ntibaronka aho bashikira n'ukwakirwa ntibakirwa neza babazagizwa ngo mwari mwagiye he kuki mugarutse ni ukuvuga rero ko basanga badashikiye heza canke batakiriwe neza aho rero niho baheza bakarondera ukuntu basubira guhunga baragenda bakagaruka kandi barinze bagaruka ntidushobora kubirukana kuko twarasinye amasezerano mpuzamakungu ko tuzokwakira abaduhungira ko kandi tukagira ko tukababungabunga
tutapokea na tutatunza wakimbizi
no ku ruhande rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR igihe impunzi z'abarundi ziri mu makambi atandukanye ya Tanzania zamenyeshwa n'abarongoye makambi zirimwo ko gushika kwa 31 Kigarama umwaka w'2024 bazoba bakuwe ku butaka bwa Tanzania kwigenekerezo gicenda Kigarama 2024 Olga Sakado abugirishira hamwe HCR yahumurije izo mpunzi z'abarundi ko mu biganiro byose bagiranye na leta ya Tanzania abategetsi b'ico gihugu biyemeje ko atamunzi bazohungura kugahato.
Le gouvernement de la Tanzanie nous a confirmé.
Leta ya Tanzania yatumenyesheje ko atanumwe azokwirukanwa basubizwe mu Burundi ku nguvu ko amakambi agiye kuguma yuguruye ko hazotaha gusa abavyifuza nkuko byafunditswe mu nama y'inyabutatu. Ubu vuba mu kwezi kw'icumi harabaye inama nini hano i Geneve. Leta ya Tanzania yarasubiriye iramenyesha umuyobozi mukuru HCR ko bategekanya no kurondera imyishirama ku mpunzi z'abarundi zumva hataragera ko zihunguka ku mvo z'umutekano wazo, ko bifuza gukorana na HCR ayandi mashirahamwe n'impunzi ubwazo kugira bashobore gufundika uburyo izo mpunzi zogumaho muri Tanzania mu buzima bubereye ikiremwa muntu.
Continuer leur vie de façon digne.
Ikindi umukuru w'igihugu cha Tanzania yamenyesheje muri uko kwezi kwa gitugutu umwaka w'2021 nuko mu nama bagiranye n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR, leta ya Tanzania yasabye ko mu Burundi hobanza gushigwaho ibintu byose bishobora gutuma impunzi z'abarundi zitahuka zikongera zikabaho neza mu gihugu cyabo cy'amavukiro.
Impunzi igumikingiwe n'amategeko yose mpuzamakungu akingira kiremwa muntu. Umushingwa manza Dieudonne Bashirahishize avuga ko umuntu avuye mu gihugu ciwe atabishaka adaca atakaza uburenganzira bufiswe n'ikindi kiremwa muntu cyose. Umunyamategeko Dieudonne Bashirahishize avuga ko aricyo gituma ibihugu byose byo ku isi byagiye hamwe bishiraho amasezerano yo kwa 2008 ukwezi kwa mukakaro umwaka wa 1951 aho humvikanywe ko impunzi zo kwama zifatwa nk'abandi bantu bose. Kubw'ibyo rero Dieudonne Bashirahishize avuga ko igihugu cya Tanzania kiriko kirahonyanga amategeko cyateye ku igikumu. Dieudonne Bashirahishize na mushingwa manza.
Tanzania rero ayo masezerano yarayasinye, irasinya n'amasezerano ya 1969 yasinywe n'ibihugu byo muri Afrika, aho byumvikana yuko ukwakira impunzi atari ikintu cerekana ko hari cyo mupfa n'igihugu izo mpunzi zamukamwo, ahubwo ko ari ikimenyetso cy'umuvukano kubona washoboye kwakira abo bantu bumva yuko babangamye. N'ibintu rero bitangaje, n'ibintu biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu, biteye kubiri n'amategeko Tanzania yateye ko umukono. Ibyo biramaze igihe tubyumva babaturubika ko hagera rera aho babakatira ko n'amazi kugira ngo ntibashobore kubaho, ntibashobore kuronka ingene bivuna inyota n'ingene bakinjika. Urumva umengo ni ntumbero yo kubicisha inzara. Ivyo navyo bica bija mu byaha mu mategeko mpana vyaha mpuzamakungu. Ikintu rero umuntu yovuga ngaha nuko igihugu cha Tanzania gishobora kubandanya kigira imigenderanire myiza, ariko kidashigikiye iyo migenderanire idahagaze ku buzima bw'ibihumbi amajana n'amajana bw'abarundi bahunze ubutegetsi bubi abantu bagomba kubagirira nabi. Muri ayo masezerano 1969 byarategekanijwe yuko mu gihe igihugu runaka kibonye ko abo bantu kidashoboye kuguma kibakira, gishobora gusaba ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yuko borondera ikindi gihugu cemera kubakira. Nta kamaro rero kuko barinda kubica nabi, barinda kubabuza kuronka amazi, babuza abana kuja ku ishuri, babuza gukora ibikorwa bitandukanye nkuko umengo bagire babasubize inyuma ku nguvu kandi bazi yuko bibujijwe n'amategeko mpuzamakungu.
Tubandanye ya makuru yacu ravye iterabwoba bakozi bishirahamwe hasere batera impunzi z'abarundi ziri mu makambi yo muri Tanzania kugira batahuke ku nguvu. Cyerekana ko abo bakozi bakorera cyane leta ya Tanzania kurusha uko bakorera hasere. Byashikirijwe n'uburongoye urunani rw'abaharanira agateka k'impunzi cyane cyane ziba mu makambi CBDHE Vicare mumfunyapfunyure. Paul Sharangabo avuga ko HCR ikwiye gukora ibishoboka byose kugira ihagarike itotezwa ririko rikoregwa abo barundi kurikira ryo posharangabo arongoye runani CDH Vicar
kubimuriza abandi zishika muri Tanzania zanyuze hohoterwa bigizwe mu ruhara na leta ya Tanzania ifatikanije na leta y'u Burundi cyo tari tumenyereye kwa rukundo hasere yeruye mu gushigikira amabakore gw'impunzi z'abarundi bahungiye mu cha Tanzania rero uko imyaka yagiye iragenda niko totezwa byagiye riyongera aho rero tubonye muri iki gihe bitangaje aho hasere nayo yinjiye muri ibyo gitotezwa by'abarundi ahubwe ku nguvu cyo twabonye kandi uko hasere muri Tanzania n'abakozi bayo bakorera ati ya Tanzania kurusha uko bari kubarakorera hasere ibyo rero bikabonekera mu majambo hanini bashikiriza iyo bari mu manama canke iyo bari baraganira n'impunzi bisanzwe inkujejwe igisata c'indero muri hasere yitwa George Ndaro yaravuze ko atazoruhuka atabonye uko impunzi zose z'abantu zitahukanywe ikindi kandi niyo ari karaganira aremanga ko we wica ashaka gukora ari inyungu za Tanzania ibindi bikaza mu nyuma yakerekana yo ko imigendane Tanzania ifitanye na leta y'u Burundi we adashobora kuyitambikamwo ahubwo akora kugira ngo iyo migendane igende neza nibyo uyu munsi hasere irafise ikibazo c'uburyo irafise ikibazo cyo gufasha impunzi ariko rero ntibyari bikwiye gukora urwitwazo rwo gushigikira itotezwa ry'impunzi ahubwo hari kuba icokugwa kugira ngo impunzi z'abantu ziriko ziratotezwa na leta ya Tanzania hasere gukora ibishoboka byose abarundi bagakingirwa byaba ngombwa akaba ariyo ifati ya mbere mu kurondera ibindi bihugu bishobora kwakira impunzi z'abarundi kugira ngo ntibabandane batotezwa
Leopold Sharangabo amenyesha ko muri CDH Vicare bazoguma basemerera mu ntumbero yo gutabariza izo mpunzi kugira ibyabaye ku mpunzi zari imutabira muri 2012 ntibisubire kuba n'ubunyabitega amatwi Leopold Sharangabo
twarandikiye userukira asere turamwereka ko bidakwiye kwa asere ifata uruhande rw'abatoteza impunzi ahubwo ikwiye kuja ku ruhande rw'impunzi tumaze iminsi twumva mu Burundi nyuruzwa ryasubiye kwimonogoza nimba abarundi bari mu gihugu ariko baranyuruzwa ni gute impunzi ziyumvira gutaha cyane ni gute iyo mpunzi ishoboye gutaha izofatwa cyane ko n'abari mu gihugu bariko baranyuruzwa rero hasere twayeretse ko ibyo irikwiragira cyane hasere ku rwego rwa Geneva bishobora kwisanga ibikorwa mu mutego w'abakozi ba hasere muri Tanzania asanzwe abantu bakora ku nyungu za leta rero hasere ikazisanga yaraguye mu mutego ukomeye cyane watezwe na leta ya Tanzania na leta y'u Burundi byaragaragaye neza ko leta ya Tanzania idashaka ubutaka bwayo ibuze abarundi hasere rero yarikwiye gufata nkama ibyo bintu ahubwo ikako bishoboka byose kugira ngo impunzi z'abarundi ziyo muhoro n'umutekano ibonye bidashoboka babandanye mu muri Tanzania rero hasere aho gufata ugo ruhande ahubwo ikagerageza uburyo bwose ikarondera ibindi bihugu bishobora kwakira izo mpunzi kuko biragaragara ko Tanzania byanse Burundi twebwe niyo impamvu dusemerera ni ugusaba kugira ngo twirinde ntihazobe ibyabaye muri 2012 aho impunzi z'abarundi zatanguye Tanzania zibwira ko zigomba gutaha ko zatashe zibonera ko mu nyuma twarabibonye ko abarundi benshi bapakiwe ku nguvu bagomoremwo abasirikare bo bidakunze barabarasa barabira ntitwifuze ariko uyu munsi muri 2025 kosubira kubona ibintu nk'ibyo
mu gihe igihugu cya Tanzania cyo bakidashoboye gukingira abarundi basavye indaro muri ico gihugu no kubahiriza agateka kabo ishirahamwe mpuzamakungu unirya ririkwiye guca rirondera ikindi gihugu gishobora kubahiriza ivyo byose bya navyo bishikirizwa n'umupfaso ni Perifeti Kanyange ku izina ry'umuhari inamahoro uhurikiyemo abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi uyo muhari uvuga ko ubabajwe cyane no kubona impunzi bazongerereza ingorane z'ubuzima bubi zari zisanzwe zirimo leta ya Tanzania nayo ikabanyaga n'utwo baba bashoboye kuronka twabasahiriza mu buzima Perifeti Kanyange asaba ishyirahamwe mpuzamakungu HCR kuva mu gacerere izo mpunzi zisubizwe agateka kazo Perifeti Kanyange ahurukiye mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi
impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ziri mu bihe bibabaje ibihe bigoye cyane ubwa mbere hoho bari basanzwe bafite ibibazo by'uko agateka kabo gahungabanywa bikomeye ibyo bintu ni ibintu birengeye ubwenge mu gihugu kirimo amategeko kandi bituma umuntu adashobora gutahura neza uruhara gwa bamwe nabandi mu gukingira impunzi kuko ivyo bintu bikorwa ku mugaragaro rero muri ivyo bihe bimeze gutyo umuhari inamahoro urateye akamo igihugu ca Tanzania kugira ngo kihagarike ivyo bintu vyo guhahaza no gutoteza impunzi nta muntu numwe mu bisanzwe ashobora gutegekwa gutaha ku nguvu hakoreshejwe uburyo bw'ingufu canke bw'iterabwoba atabishatse igihugu rero cha Tanzania gitegereje kubahiriza amategeko cemeye yanditswe amategeko mpuzamakungu avuga yuko impunzi itaha ku bushake bwayo kandi igataha yubahirijwe kandi kingiwe ibyo rero nivyo dusaba igihugu cha Tanzania yuko cogenderako ubundi mu gihe igihugu cerekanye ko kidagikeneye impunzi ku butaka bwacu n'uburenganzira bwacu bwo kuvuga ko batakeneye impunzi ariko muri ico gihe hocabone ku ruhara rwa HCR bagakorana n'ico gihugu abo bantu bakabaronderera ikindi gihugu kibakira gishobora kubakingira kandi gishobora kubahiriza amategeko cyemeje yugukingira impunzi ivyo rero birababaje ko atari byo turiko turabona umuntu wese n'ivyo yategereza kuba arindiriye ko bikogwa ariko ntitubibona tubona ko impunzi z'abarundi zibandanya guhohoterwa mu buryo budasanzwe kandi iryo shirahamwe mpuzamakungu HCR n'ayandi mashirahamwe yose bafatanye ibikogwa araho abibona kandi ashobora kugira ica koze
ku ruhande rw'ugwaruka naho muhari mpuzamakungu ugwaruka rw'abarundi mijebe nawe nyene uriyamiriza wivuye nyuma itotezwa ririko rirakorerwa izo mpunzi cyane cyane ugwaruka uwo muhari wibutsa ko gutoteza ugwaruka bisa no kwica kazoza k'igihugu ugasaba igihugu cha Tanzania kwikubita agashi kigaheba iyo ngendo igayitse ugasaba n'amakungu gushinga ikisho amabi ariko arakoregwa impunzi muri ico gihugu dutega amatwi Daniel Ngendakumana umuvugizi w'umuhari mijebe
ico kibi kibishe kirasesereza by'umwihari kugwaruka n'imiyabaga abana b'u Burundi bari bagikeneye gukingirwa no gutegurwa mu nzira yo kuba ku Burundi bwo no munsi n'ubwejo uko tubyifuza no munsi rero birateye agahinda kubona ubwa mbere hari abana batakironka uko baje ku isomero kumbuza uko yari hasanzwe mu makambi yugawe ayandi yaburabujwe gukora ubwa kabiri ugwaruka rwo muri aya makambi rubayeho mu bwoba nta kizere cy'ejo gihari rubayeho ntibuca ntibwira buca mpunga buca mpungurwa ku nguvu agateka kabo karonyangwa indeto zabo ziba zinigiye mu menshi ingaruka y'ibyo ni shabu ni nzigo y'umurandura nzuzi ni intango y'ubwihebyi n'amacakubiri bitazohera ubwa gatatu abana bahohoterwa abahagarikwa agasakisaki n'abanyuruzwa ntibabonewe irengero mu makambi biratunuza bikagira n'ingaruka mbi ku myifate y'ugwaruka bimwe byo guhunga abantu ubwa kane abana bahungurwa ku nguvu baba bashowe kuri songoye baratanzwe ngo bicwe abacitse ku icumu bagakeneshwa bikabije bakabura amaragamo hamwe no kudasubira kwibaza ko ejo hari ubuzima kubera ibibazo byateye ugwimo rwatumye twese duhunga itaratorerwa umuti urama ibyo byose rero bikore gukwaruka ako gateka n'umutekano w'impunzi uhungabanywa na leta ya Tanzania ifatanije n'iy'u Burundi amaherezo yayo ni kuzimanganya urungano rwose rutazogira ikimazi igihugu n'akarere kuko nago ubwagwa taco ruzokwimarira umuhari mpuzamakungu rw'abarundi rero urateye akamo ubwa mbere Tanzania ntiyagarike vuba bwango guhungabanya impunzi ahubwo yubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi harimwo kubahiriza uburenganzira bwo kwiga ku bana bacu HCR isabwe gukingira urwaruka rwose boye kubahaza no kubahungabanya ku nyungu za politiki bibaye ngombwa babahigira ahandi bo bakira bakabakingira havuyemwo kubashobora kubabangaje umuhari mpuzamakungu rw'abarundi uributsa ko kuzingamika kazoza k'umwana niho kuzimanganya igihugu
Impunzi z'abarundi ziba mu makambi yo mu gihugu cha Tanzania zikwiye gukingirwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU biciye mu ishami ry'iryo shyirahamwe HCR na kamo gategwa n'urunani rwa politiki Sefor Arusha Frederic Wambyimvira harurongoye akaba bivuze inyuma yaho izo mpunzi ziriko zikoregwa amabatandukanye kugira bikunde zitahe ku nguvu abona ko izo mpunzi zidakwiye guturubikwa kandi bizwe neza ko amabiza ahunze n'ubu akihari ubwicanyi bukogwa n'inzego za leta ukunyuruza abantu n'ayandi mabi atandukanye Frederic Wambyimvira arongoye urunani Sefor Arusha
ingete bimeze Burundi nibwo bubona kumenga kugira impunzi muri Tanzania ari nkibara ari kimenyetso kibi bagaca bavuga batireka twebwo dukore ku buryo zijya mpunzi ziveyo rero bagaca bakorana n'abatanzania haragiye abantu haraje abantu bimbonera kure bigira impunzi kugira ngo baze barafashanya na Tanzania gutoteza abarundi bahunze hariho abahora baduha makuru ubara bafashe barabatahana ku nguvu ntawuzi ko bakiriho ndetse nabandi bazobafata babatahane rero nkavuga nti turakwiye gukura hasi hanyuma igihugu gishobora kuguhohotera impunzi bakabagirira ibirabo bitagirwa kubakubita kubica ibyo barimye bakabyonona bakabirandura bakabitemagura tubutike twabo bakatumenagura yamakinga bagatwara amapikipiki bagatwara kugira ngo mu byukuri izo mpunzi zitebezomoke amashuri umunsi bariko barugara babahenda ngo urumva ngo tuyashyire hamwe ariko icyo bashaka mu mpera nuko babwira bati reka tuwomore babuye bajya niyo bava ntihagire iyindi nyishu atari ko babona ko babwiza kugenda abarundi nabo baravuze bati twebwe nawe tuja kuko Burundi twahunze turabuze amagogwa ariyo turayazi abarundi birwa barahunga uwo muntu wose ashobora guhunga Burundi arabuhunga twebwe twabuhunze imbere twagize mugisha niko kimwe mu budutoteza kandi ubundi Burundi buriko burahungwa turumva mu makuru yuko Nations Unies ifise ibibazo by'uburyo ariko bafise ibibazo by'uburyo ntibosha bahera ku mpunzi muri Tanzania niko kibanda atariko bamerewe dukeneye kumva HCR kwifata abarundi abanyekongo abanyesomalia abanyekenya bari muri Tanzania yafate cyo kimwe nk'abarundi
nyamo rero kuri uyu mwihwezo wa Federico Bambyimvira harongoye runani Sefor Arusha duce dusozerera amakuru y'urunani rw'amaradiyo RPA yahijwe y'abanyagihugu inzamba agateka kawe hamwe n'imbonesha kure Connaissance numvise ko yarashimikiye ku mabi atagira izina amaze igihe akorerwa abarundi b'impunzi bacumbikiwe mu makambi atandukanye mu gihugu kibanye cya Tanzania ibyo abo barundi cyo kimwe n'ababikurikiranira hafi babona ko ayindi ntumbero bifite atari ukugira babure isaganirizo maze bahitemo gutahuka mwakoze mwese rero kukanya mwafashe ko kuyumviriza gukengurukire na bagenzi bacu bakoze ibishoboka kugira ashobore kuboneka kugeza aho muyumva kuri mikro Mark Mena Emmanuel Ningeko Fatikanije na
Jean Baptiste Bireha
tubasezeye tubifuriza amahoro aho hose muherereye